hata inyosha njia yako, hata inyosha njia yako, ina mabonde, ina vikwazo, hata inyosha ata inyosha njia yako, ata inyosha njia yako, ina mabonde, ina vikwazo, ata inyosha njia, sing, ata inyosha,
ata inyosha njia yako,
ata inyosha njia.
Say, I'm